Mwaramutse nshuti muduteze amatwi muri iki gitondo twibaza ko mwese mwaramutse amahoro uri wa mwanya w'ikiganiro cy'umuziki aho muramutsa inshuti n'abagenzi mu kiganiro cyo muri iki gitondo cy'umuziki mukaba muri kumwe nanje Fide Niyongabo tutabanje guteba dutangurire ku butumwa bwa Aron Bimenyimana
Aron ndi mu ntara y'Ibitoki kenaza gutangaza papa wanje na mama wanje bari yo ku ngoro mu Kayanza mwene yashitwa Pascal Veterineri mama Keriya na Keriya Mwungere na Violeta Hada nashaka kuyifuriza akaririmbo kitwa birakaze karirimbo no murimbo kidumu bifatanije no murinzi yo mu Rwanda abayishimye bakikanye kuri lise seminare ya Kinanira bose mu bandu ryo karimbo na professori banyigishije
urakoze
rero murakoze
ngiyi ndirimbo birakaze Alpha Rwirangira afatanije na Kidumu wa Savye
birakaze Birananiye ibyoroshye sizo kondena bibokira birakase Birananiye ibyoroshye sizo kondena bibokira Anjezu wetanga amumama kare Dore nimero ze kizi amubwire yuko mukunda kandi natitaba cyangwa se nicyo amusigire mesaje imubwira yuko mukunda musaza we inshuti makara inshuti ze zose inshuti zanjye makara ariko nasanze Atari yonzire yo kuchumo Inzira nyakuri Iwa mundi mpotima Birakase Bira naniye Nijoroshe Sizu kondena vivo kia Birakase Bira naniye Nijoroshe Sizu kondena
Ariko nufuge kwibabari suza Yumutima menye urinde nk'umugabo ugende umubwire Ureka ndakugira inama Imba ufise amasoni Rondera amashu ugende umubwire Sheri nagukunda
Birakaze
Utinye ufukama
Birananiye
Utinye ufukama
Yoroshe Kumena vivo
Gomba kumenya kuyangiza Nutire Kama
Yorose Sizu kumena vivo
Yo Gomba kumenya kuyangiza Umundu Usha kinga Arkia mangazo Yeah Sekono mafitu kwa Uko mwonye fatko na masha nyerasi Akuko birorasi Bira nanye Unani dwe Sizu kwenye na vima Bira Kenu kire Tinda kukira nanye Kuko birose kera kera
Muri ko mukurikirana ikiganiro cy'umuziki kuri radio Ijwi rya Amerika ubutumwa dukurikije ko nubwa Lionel Tuyisenge
ni parioneri nda baramukirwa kugira meri uyenga ibujumbura abanashaka nifurize weekend nziza abanyeshuri sigare ngaha mu gitaka cha kicengereza muri kaminuza y'Uburundi aba ndabatiye akabiri Ari hana love on brain abanezere
ako karirimbo ka Rihanna uvuze ngo kitwa
Love on Brain
ngiye ndirimbo Love on the Brain ya Rihanna wasavye
What you want from me and try to buy your pretty heart but the price is too high. Baby, you got me like gold. You love when I fall apart, so you can put me together and throw me against the wall. Stop loving me. Don't quit loving me. Just stop loving me. Oh, and babe, I'm fist fighting with fire just to get close to you. Could we burn something today? And I'll run for miles just to get a taste. Just to get close to you, could we burn someday? And I'll run for miles just to get a taste. Must be love on the brain. That's got me feeling this way. It beats me black and blue, but it fucks me so good, and I can't.
Watugura maradio yanyu irindi radio z'u America risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri ko mukurikirana ikiganiro cy'umuziki aho muri kumwe na Ange Fiden yo ngabo wundi yaduteye akamo ni Claude Mazembe
ndi Claude mu Burundi iburingana bita iburinga
ebandanya
abana shaka kwifuriza igoro giza umufasoni wanje n'abana banje n'abatoyi banje mabanda basabiye akaririmbo kafari yazi kavuga sinarinzi
urakoze
yego urakoze nawe
ngiye indirimbo sinarinzi ya Farios wasavye yeah.
Oh, kundi rica jishima izuba ryahora riva urirabuka ribura wahindutse ndakubona n'imvura igiye kugwa sinari nzi ko wogize impinduka ku mutima sinari nzi ku mutima wawe ubaye urutare nta kibi nakugiriye kandi naragukunda bakambasa bati wa mwana aragumye nyawuri cyo ndabishura ntibamenye ko wamevye abagenzi bakambasa bati wa mwana aragumye Naburi chonda vishura Niwa menye ko wamevye Sinari nzi ku mutima Wawe ubaye urutare Nta kibi nakugiriye Kandi naragukunda
Radio ya America i Washington DC. Claude Hakizimana na wenyene yaduteye akamu.
Nitwa Hakizimana Jean Claude.
Uri mu Burundi?
Ndi mu Burundi.
Okay, bandanya.
Cyagutasha yayinzotse n'abagenzi bari mu Burundi cyane cyane. Yego ngira ngo nabandi wabanzi kuryo zina nyene. Abandabikurije kugira umunsi mwiza.
Ubasabiye ihe ndirimbo?
Ndabasabiye ndirimbo y'Imana ni gamunda.
Yari yo yose?
Yego.
Sawa sawa. Urakoze?
Murakoze cyane.
Indirimbo y'Imana tuguhitiyemo yitwa With All I Am yacuraranzwe na Hillsong tubibaza ko igushimisha.
I can hear it again with all I
dukurikije ko ubutumwa bwa Daniel Uwimana.
Nita Uwimana Daniel nkabandi mu gisagara cya Bujumbura nkabanashaka kuramutsa abarundi bose aho bari ku isi yose, kubasuhuza, kuramutsa abiwacu bose abankunda abanyanka aho bari hose, nkabasabira indirimbo yarimwe na Diamond n'umuhisi Papa Wemba.
Iyo ndirimbo yitwa ngo
indirimbo si ndayitaho izina ariko aririmbye na Diamond na Papa Wemba aheruka kwita ego mugize neza.
Urakoze
ego namwe mugize neza.
Indirimbo ya Papa Wemba afatanije na Diamond tuguhitiyemo yitwa Chacun pour soi, twibaza ko igushimisha.
Pote maizo lila isko zuyu kanga mawananga pepi zoliyo pota nini na kende baya pangai na kei Dar es Salaam mulela nangele kia moto mumbu oya zanga ki liberte kuna kuna na Zanzibar kuna kuna na Zanzibar
kufajiri uone kitendo wili wa nafikiri pindi tukiwa wawili tena nakiri inanitesa mwili.
Chacun pour soi, maladie nanga, chacun chez soi. Chacun pour soi, maladie nanga, chacun chez soi.
Pona ila na mimi mola taniona takuja pata kumponya ila tuchonde ma ni kumbe usiniseme vibaya sina na kumbea kongezewa kumula mwaya lifajiri uoni kitenda wiri wa nafikiri pindi tukiwa wawiri tena nakiri inanitesa mwili bora tunia nibaki mwenyewa
chaka kumpa.
Radio ya Amerika i Washington DC mwanya w'ikiganiro cy'umuziki muri kitondo ugiye kuturangirana yamara dusezeranire ku butumwa bwa Olivier Tuyisabe.
Nitwa Tuyisabe Olivier, nabamvuka mu Burundi ntara ya Bubanza komine Gihanga umutumba ndabwa busongo. Aha ni kuza gutasha ababyeyi banje barimbana na Jambo Esconce Kambaba Jeanette na mukuru wanjye Asibosco na mushikanje Ndorukimoroshere abandi umunyeshuri muri ise Rwanda nkaba nipfuje gutasha abanyeshuri bose twahora twigana ejo murakoze.
Ni iyihe ndirimbo wasabye?
Nipfuje indirimbo ya Diamond na P Square.
Urakoze.
Ego namwe murakoze.
Indirimbo ya Diamond na P Square tuguhitiyemo yitwa Kidogo, niyo ndirimbo dusezeraniye ko mugire umunsi mwiza mwese. Mwakoze kudutega amatwi na buta.
yeni kabisa mena ni malizaga.
Dance, party, fiesta, forever.
Yeni kabisa mena ni malizaga.
Girl, I see they see me so, I will never let you go.
Tay, paka na pata mikali, wapu nataka mikali. Kote mini bo, sema beautiful, I'm in love.
I'm gonna give you what you need, let me give you what you need.
I'm in love.
Hey, I'm gonna give you what you need, let me give you what you need. She got me dancing, party, fiesta, forever.
Yeni kabisa mena ni malizaga.
Dancing, party, fiesta, forever.
Yeni kabisa mena ni malizaga. Mushoni ukanogeo, natunda nkamegeo. Chururu sindondondo chelewa, ha, ni wango elewa. Chonde chonde mami, utanikosea.
So come with me gombody, you and I will go jambody. Girl, I see they see me so, I will never let you go.
Paka napata mitadi, wapu nataka mikadi. Kote minipo, sema beautiful.
I'm in love. I'm gonna give you what you need, let me give you what you need.
I'm in love.
I'm gonna give you what you need, let me give you what you need. She got me dancing, party, fiesta, forever.
Yeni kabisa mena ni malizaga.
Dancing, party, fiesta, forever.
Tu kabisa mena ni malizaga.
My African girl so beautiful. I'm in love, you're in love, so in love, yeah.
I'm in love, you're in love, so in love.
You need to be some men and be money's out
there. I can talk, 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 I